bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe n'inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya gatano muri kumwe na Judiane Nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi amwe mu mashyirahamwe yigenga co kimwe n'ibanki isi yose bivuga ko u Burundi bukomeje gusubira inyuma mu vyerekeye ubutunzi. Turabigaruka ko handi hato mu bihafi y'amaradio yanyu. Hagataho inzego zijeje umutekano mu Rwanda zisaba abanyarwanda kudahirahira ngo baje mu Burundi. Ido ni ido ni mukanye sasa. Nongere ndabahe ikazi inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda zihanura abanyarwanda begereye umupaka ico gihugu gihana no Burundi kutajabuka mu Burundi. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntare y'Uburasirazuba n'umuji wa Kigali General Mubaraka Muganga asanga atani impamvu abanyarwanda boja kurondera abacance mu Burundi icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu kitaratorerwa umuti. Inkuru tubaza mgenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Kuva umubano w'u Rwanda n'Uburundi uziye magatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara, abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge hari imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi. General Mubaraka Muganga yarageze ababwira abo baturage ko n'ibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano ubwo byombi utifashe neza.
Nta mpamvu yo kujya hariya hafi gushakana turabyemye kuko urukundo ndimo n'umupaka, ariko batubwiye ko abahamye Bugesera ariwo ruko nyine mufite muhimira hafi mutabenguka urukundo. Navuga ko nta zina nta bwoko nta mupaka, ariko kubera ariko bari abavandimwe muri iyi minsi ariko bimeze natwe dufite aho twakura abagenzi, wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha. Niyo twahera mu ntara yacu uturere turinzi harimo abageni igitero rwose, nta mpamvu yo kujya gushakira rero hirya hariya. Ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana, nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri minsi abo bantu batubereye abaturanyi babi. Namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u Rwanda ahubwo mwajya kurasanira abasobu na banyokobu. Ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo. Niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abari abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano, kuko baza bazanywe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye.
Uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose. General Mubaraka Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi, ariyo mpamvu ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa.
Uyu munsi twaje kubaburira icyo bajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe, yaba ari ugutashya inkwi zimwe muvuga ngo ihene yatarabutse. Ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo, ntabwo tuzamwihanganira. Kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo, nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya kumusiga aguma aha ngaha. Tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari Kanombe. Icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku Burundi bari abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda. Kuko rero mubikora mutashya mukora ibiki nuko n'abari abaturage babenge bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivuga ibintu ko bari ku biro by'umujyi wa Bugesera bahashyize idarapo. Ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkumwe babiri tujye tushidikana isura n'umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabenge. Oya, nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo.
Ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo usanga abarundi aribo bambuka.
Ntabwo ushobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega n'abantu busa nk'aho batagira amategeko.
Ubwo mu gihugu cy'u Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda, ubwo uri Burundi ntiwagiye i Burundi. Ubwo ni ukuvuga nk'uwo muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzongerere mu rugo, kuko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo.
Kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu, nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba.
kuko mu gihugu cy'Burundi ugiye yo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya Burundi wa
hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi je migitoki gitoki cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi 2015 ubwishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigenye perezida Nkurunziza kuzarihagarara mu matora ya 2015 hakurikiye imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu. Uburundi bwagumye buvuga ko Leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara. Leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage. Icyemezo cyo kubuza Abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na Leta y'u Rwanda kibuza Abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya Uganda. Leta ivuga ko Abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi yarakenuye mu Burundi naho ishyirahamwe Initiative Changement ribona ko ubukene bw'indongozi z'akarorero aco gituma abanyagihugu babandanya gusubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere. N'inkuru ya Raymond Zimana akuri Ijwi rya Amerika mu Bujumbura.
Nkuko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujejwe kugwanya ubukene CCLPD ubimenyesha, igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice 60% mu Burundi bugarijwe n'ubukene. Ishyirahamwe Initiative Changement Burundi Tugendere Ubuntu ribona ko mu gihugu bamwe mu barongozi bakora kugira baronke inyungu zabo. Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga akarorero k'abanyuruza ibyari guteza imbere umunyagihugu.
Ugasanga umuntu afise amazu 12, amazu 12 baba muvuga konzi k'umuntu wa mucumba kimwe imidugu munani abantu bakaba nkazambe harimbe babita amasiya itori zibonye byose none ufite imwe zibiri izo ne zikwiye bizi imidugu umwe ibiri wenda kugira imidugu 5 munani 10 kandi urumva yavuye mu kudatunganiriza umunyagihungu muhe ivyo ategerezwa kuronka.
Uyo arongoye Initiative Changement abona ko indongozi zategerezwa gushira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu.
Ubu yomenya ko mu burongozi bwe ari karagira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ivyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ivyo afungura aronka ize yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura. Izo rero zofasha gutse umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu byo ari karakora.
Umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yemeza ko ubwo burongozi bugoyagoya mu Burundi. Anesema Mahoro avuga ko hamwe abatwara Burundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza byotuma igihugu gitera imbere.
Hari ubushobozi, ubwenge, kumenya kumviriza, kumenya kuganira, kubona kure, akabona hakwiye gushikana abo atwara, hanyuma akamenya ingene yoshikako. Kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda aca kandi ahagenda bisabikanya n'abo babisangiye abisabikanya n'abo bose ariko arabatwara. Niho aba ariko akora umurimo w'umutware mwiza. Umutware mwiza rero agerageza gukuza abo ari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atoba ariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye.
Mu ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo Parseme babazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye. Faustino Ndikumana arongoye Parseme akabona ko hamwe ingufu zoshirwa hamwe Uburundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi.
Bira tuzobananya tuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifite ingorane ari cyane mu bintu byinshi. Ubwo niko byategeza kuba bimeze. Turakwiye kubita gashire. Mu byambere biduhanze turakwiye kubita gashi. Sinibaza ko icyo kibanza cyo twari tubereye mu gihe twushira ingufu hamwe turaje n'ubutunzi kama Imana yaduhaye.
Ibanki izi yose mu cyegeranyo yashize abona cyerekana ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi. Aho cyemeza ko Abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'Abanyamerika 300 ku mwaka, mu gihe mu bindi bihugu bigize Afurika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha yangana n'amadolari y'Abanyamerika 600. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Hemonzimana arakenuye tuve ibujumbura duce dukubitira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cico gihugu FRDC gitangaza ko kuva gitanguye intambara yo gutuza abarwanyi ku butaka bwa Kongo mu kwezi kwa kabiri kimaze kwica abarwanyi 66 bagizwe n'abarundi ariko harimo n'abakongomani muri territoire ya Uvira. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akoreje ijwi ry'Amerika muri Kongo.
Umuvugizi w'igisirikare mu karere k'imigwano ko mu ntara kibwe amajyepfo Kapitene Dieudonné Kasereka yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu kuri Hotel Eden City mu byo yibanzeho hari intambara imaze iminsi itangijwe na FARDC ku mitwe y'inyeshamba z'abarundi n'abakongomani zikorera mu misozi miremire ya Uvira. Kapitene Dieudonné Kasereka avuga yuko kuva intambara yatangira tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho igisirikare cya Kongo cishinyeshamba 66 z'abanyamahanga n'abakongomani. Hafatwa abagwanya 30 b'abanyamahanga n'abakongomani. Gusa uyu muvugizi yirinze kutubwira umubare nyawe wa buri ruhande muri abo 66 igisirikare cya Kongo cishe. Ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, Dieudonné Kasereka yavuze yuko batakaje abasirikare babiri, hakomereka 6, abandi babiri nabo baburirwa irengero. Twagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abarundi zari zisanzwe zikorera muri Uvira, ntibyadukundira. Gusa mu kwezi gushize umuyobozi w'umutwe w'inyeshamba za FNL Alois Nzabampe mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yemeje yuko ari abasirikare 5 ba FARDC yafashe mu migwano yabereye Kageregere. Muri iki kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye abanyamakuru yagarutse kandi no ku ntambara imaze iminsi ibera mu Minembwe no mu Rurenge. Yanyomoje amakuru avuga yuko General de Brigade Rugaye David n'abandi basirikare bakuru ba FARDC bakorana n'umutwe wa Gumino mu kugwanya umutwe w'inyeshamba za Mayimayi ndetse n'abaturage b'abafurero. Uwo muvugizi w'ingabo za Congo yemeza yuko intambara yari mu Minembwe no mu Rurenge ari amakimbirane y'amoko y'abanyamurenge, abafurero n'abanyimpu, aho buri bwoko muri ayo moko ufite umutwe w'inyeshamba zibugwanirira. Kagumino na twigwaneho ibarizwa mu banyamurenge, naho biroze bishambuke na Mayimayi bibarizwa mu bafurero n'abanyimpu. Bedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kiba majyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize kuri mu gitabo canditswe na mwarimu wa kaminuza Paul Nkunzimana kwijanye n'ukuntu abanyagihugu mu karere ka Afrika biyaga binini ni ubuseruko bari babayeho imbere n'inyuma yaho kahise katanguriye kwandikwa. Ni gitabo yise Ndugure twa Mugina Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est. Ndugure twa Mugina mu bihugu yakoze ko ico gikogwa harimo Burundi, Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Mu kiganiro na mgenzi wacu Frederic Mundikije, Professeur Nkunzimana aratangura avuga icatumye yandika ico gitabo.
Icatumye nandika ico gitabo nuko niweje ibintu biba muri ka karere na cyane cyane umuntu aravye ingorane zihaba, ubwicanyi buhaba, ugusubirana nk'uko abantu uko amapfa abaye mabyisubiriza igihe cyose, hanyuma bikaba kubera n'ivyigwa nyene na nimize mu mashuri kaminuza mu Bufaransa, nibajije yuko nkeza kuronka interano kuri ivyo bibazo ako karere gafise kano ku isi yose, kugira ngo ibintu umuntu ashobora kubishyira ahabona akoresheje nyine ivyo yigwa yagize yakurikiranye, hanyuma kugira ngo aboneke inyishu kuri ivyo bibazo vyose. hanyuma nicyo nashakushikiriza kandi ni uko muri icyo gitabo nakoresheje metode umuntu yo kwita uburyo metode ya marxisme. Marxisme rero ikaba yuko ari uburyo umuntu yihweza ibintu bibaho akoresheje ukuntu abantu abaho ndetse cyane bifatiye ku kazi, kuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho ateza gukora ni ukuvuga yuko umuntu n'akazi nta namwe umuntu ashobora kubitandukanya, kandi yuko n'inzego zose zihari ibyumviro zose abantu bafise n'ibyumviro n'inzego bifise imizi mu kazi abantu bakora mu migenderanire bafitaniye n'abandi. Uba ikintu cya mbere bihagaze ko rero ni akazi n'imigenderanire abantu bafitaniye hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho.
Ivyo vyoba vyagize ingaruka nk'akazi abantu bakora ikara n'ukuntu babayeho, kukuntu mubona nk'uko mwavyanditse mu gitabo hari indyane z'amoko cyane cyane muri irya ntara.
Imbere yuko nshika kuri izo nashaka ubwa mbere ho kubanza kwerekana ukuntu abantu bari babayeho mbere yuko haboneka izo ndyane n'izindi, kuko umuntu araje imbere yuko abantu bigabura mu migwi abantu babanje ubwa mbere ho kubaho basaga ibintu byose baringaniza ubuzima bwabo bwose hamwe. Hanyuma icyo nashaka gushyikiriza ni uko ubwa mbere hoho ako karere nize niho umuntu asanga yuko habaye ibintu byinshi abantu bo ku isi yose bakoresha muri ibihe ni ukuvuga yuko muri icyo gice mu mwaka imyaka umiliyoni iraheze abo banyagihugu bo muri ako karere na cyane cyane hagati ajya mu bice bya Kenya na Ethiopia niho abantu babashoboye gukora umuriro. Rero wavuye muri bijya bice araheze imiliyoni y'umwaka miliyoni y'imyaka, mu gihe i Buraya hoho no muri Aziya uwo muriro wagiye kuboneka imyaka ibihumbi amaja atanu iheze. Hanyuma ikindi nacyo umuriro uvuga ni uko uburimyi hamwe no korora ibicungwa ibyo byagiye kuba hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko dushikira ibi bice turi muri iki gihe. Umuntu yakoresheje ikirangaminsi cy'Iburaya ni hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko uwo bita Yezu avuka. Urumva rero hanyuma rero ibyo wareje kumbaza rero ni uko yuko ukuntu hashoboye kuboneka ugusubiramo kw'abantu n'ibindi, ibyo rero byagiye kuba nameje kuba yuko abantu bose muri ako karere kose nize yuko babayeho bafashanya ubuzima bwose bwari buhagaze ku bikorwa byabo kandi bakagabura umwimbu nubwo abantu bose barangana kandi no mu kurenganiza ukuntu bari babayeho rero byose babikorera hamwe muri ako karere kose nize. Hanyuma rero
byagiye guhinduka gute, ibintu byahindutse gute?
Uba rero kubera yuko abantu bakorera hamwe umwimbu wagiye uriyongera cyane, hanyuma ku buryo yuko hashoboye kuboneka umusesekara, hanyuma umusesekara rero ugaca ujya mu minwe w'abantu bakeyi. Iyo nise shock premier stock historique ni ukuvuga ihindukira rya mbere ryabaye niho rero hatanguye kuboneka yuko hariho imigwi itandukanye.
Iyo migwi itandukanye ariko mu gitabo cyanyu muravuga ko iyo migwi itandukanye itari kwiye gutandukana hisunzwe amoko.
Oya hari na gato urumva iyo hatanguye kuboneka imigwi itandukanye ni ukuvuga yuko hariho umugwi umwe uba ufise ubutunzi, hanyuma uwundi mugwi nawo ukaba ufise tuvuge umugwi wakoze. Urumva rero ivyo ntibijanye n'amoko na gatoyi kubera yuko uwo musesekara wabonetse ntuja mu moko ahubwo uja mu mugwi w'abantu bafise ubutunzi. Ubutunzi rero uja muri uwo mugwi kandi umuntu anabiravye nanoneho uje kuvaje murage kuvaje nza moko nari weze zabaye ngo muri akore mu Buganda mu banyamwezi muri Tanzania mu Rwanda mu Burundi zaba ikongo mu Baluba mu muhani mu wasukuma muri Tanzania mu Masai za Kenya n'ahandi makikuyu uva abantu bashakwa ari mu bwoko bumwe bavuga n'indiri wagomba na ziri na zitatu ariko ugasanga ariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'umugwi munini tuba yuko ukorera uwo mugwi munini ukorera ubafise ubutunzi
uva rero ni nka bimwe bita mu Gifaransa classe
voilà nizo bita ama classe sociale kuvuga umugwi nizo marxisme yita imigwi ama classe kuvuga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'uri mugwi rero ukorera uwo mugwi wa mbere uva rero iyo migwi rero irahari haba mu Burundi hamugwa muri icyo gihe ariko kandi umuntu abiraje niko gushika mu kinjana cya cumi narimo gushika mu kinjana cya cumi n'indwi muri ka karere kose nko mu Bakongo hari imigwi ibiri mu Baruba imigwi ibiri mu Banyarwanda mu Barundi mu Banyankore n'ahandi urumva rero nshinga ijyanye n'amoboko ku byo kuri hanyuma rero nico nise yuko hariho ntuzenya iyo nise le mode de production nobiliaire ni ukuvuga yuko aba hariho umugwi tutuge umugwi kurya umwimbu ujanye n'abo bantu bafise bafise ayo matongo kuko umuntu avuze le mode de production ni ukuvuga ubutunzi ku byo kuri nko muri bya bihugu by'iwacu muri aka kari karere kose nanoneho usanga ubutunzi bwari bugizwe ni bitungwa cyane cyane inka bitungwa binini hanyuma n'amatungo ayo matungo yambere arakomeye muri icyo gihe.
Ibi bibazo ni byinshi turabigaruka ko ariko reka tubanze duhakanya abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika baduteze amatwi reka dufate Joseph muri we neza
mwiri wa mahoro mu Frederic nkundikize
mahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego akandi kazi natwibutse
Bigirimana Joseph.
Bigirimana murafite ikibazo murafite ikimubiro?
Mfite utubazo tubiri two kumubaza. Akabazo ka mbere karagira kati ese iyo bitegereje ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'amoko babona imvo nyamukuru yaba ibitera ari iyihe? Ese yaba ari ukwikunda, yaba ari inda nini, yaba ari iki?
Yego.
Akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje babona umuti w'icyo kibazo cy'ayo macakubiri cyaba kizarangira gite? Ese babona hari uburyo buzabaho kikarangira cyangwa bizagumya gutyo bagumye bacengacengana bitewe n'uko buri umwe umwe azaba akurura yishyira? Saba murakoze utubazo twanjye twabo.
Murakoze Joseph Bigirimana. Professor Paul Nkuzimana. Ego murakoze
ndashimiye Joseph Bigirimana ku bibazo aje gushikiriza. Ibintu bike rero amoko ndibaza ko cyane cyane ibyo yashatse kuvuganira baza ko ari inyungu zerekeye nk'ibihugu byacu na cyane cyane u Rwanda n'u Burundi. Ubwa mbere hoho uyu muntu agiye kuvuga biranagora ukuntu nabo bitse mu bashakashatsi babikoze kuko iyo umuntu ashatse hari igihe bakoresha ibintu bavuga ngo ngo amatribu ku busanzwe ni usanga ari nk'umugwi w'abantu utubeye wamuka nko ku muntu umwe cyangwa ugasanga bashobora kuba bafite n'igihande agateritwari barimwo. Hari n'abandi bakoresha ngo ngwa etni ku by'ukuri ku busanzwe ni ibintu usanga bihagaze kuze ku ndimi cyangwa ku mico n'ibindi. Hariho n'abandi usanga bavuga amoko usanga bavuga se amarase ni ukuvuga imigwi baravye ukuntu abantu basa ubitegereje. Hanyuma icyo novuga nace cyane muri icyo gihe ni ariko ubushakashatsi bwakomeye muri ka karere ubushakashatsi umuntu yovuga yuko atari na nyabwo kubera yuko atari byo byagizwe n'umuntu yitwa Jean Yernaud kubera yuko bararazi baritegereza basanga yuko ibintu z'amoko biragoye kuvuga etni bo bakabarundi bavuga ururimi rumwe abanyarwanda bavuga ururimi rumwe ndetse n'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe imico usanga ari imwe babona yuko ibintu bya etni bigoye ibintu by'amatribu naho ugenda ugasanga biragoye ntibahuza yuko hariho yuko hoba hariho umugwi uba ahanaha ufite akarere ubamo n'ibindi hanyuma n'ibindi hari n'ibindi byinshi bisaba ubushakashatsi bwo bitari byo bavuga yuko ngo hari abantu ngo umugwi w'abantu woza wavuye hanze ngo wavuye ngo muri za Somalia za Ethiopia za Abisini n'andi bavuga yuko bavuye muri Aziya uba bavuye ko yavuye mu Buraya bw'uburaruko n'ahandi ugasanga ibyo byose ntibifashe ariko rero uja Erno yakoze no muri Irisac mu Rwanda Kabgayi urumva rero we niwe yazanye ibintu byo gupima agapima ukuntu bareha uko agapima tuvuge kirya bita kiryama y'abagabo rumole agapima amazuru amaso n'ibindi agapima ngo inguvu ziri mu kuboko kw'ibubamfu kugira ngo yerekane umuntu wese umeze bagapima ngo amaraso bagapima n'ibindi ukuntu umuntu ahema n'ibindi
ivyo abantu barabyemera
umva rero cyane cyane ivyo nivyo rero cyane cyane rero abantu bace na cyane cyane ibihugu rutuwe baciye bafatirako bakavuga ati ngo kanaka mu bantu bareha gutya amazuru ameze gutya mole imeze gutya hano niho bafatiye ivyo rero niyo vyafashe kurusha ibindi bindi ibindi vyose kandi n'uno munsi no muri iki gihe rero niko ibintu bimeze kana abantu b'abanyarwanda amoko yawe ijanye no ku ndimi bavuga cyangwa ibyumviro cyangwa ibindi cyangwa ngo mu materitwari cyangwa akarere uba barimo reka habe na gatoya urumva rero yuko icyo kibazo cy'ukuri ni ikibazo kitari cyo ahubwo icyo kibazo mu gihe kirondera ahandi naho arizo bikoreshwa mu bwicanyi n'ibindi bibi byose biba muri ibyo bihugu bibiri ikibazo cyakaba yavuze ati none umuti w'icyo kibazo kizorangira gute
ni ikibazo kizorangira ni ikibazo abantu bazoguma bacengana
yego yavuze ati none abantu bazoguma bacengana n'ibindi kizorangira gute urumva ingorane dufise muri ibyo bihugu nuko ubwo icyo kibazo cy'amoko kandi kitari cyo nicyo bishimikiza baba abari ku butegetsi kugira ngo babugumeko baba abarondera ubutegetsi nabo kugira ngo babujeko kugira ngo bashobore kuronka amaronko na cyane cyane ayo maronko akaba ahagaze ku nyungu z'abanyamahanga ni inyungu z'abanyamahanga kubera yuko uravye ubutunzi bwa birya bihugu si ubutunzi bugiriye akamaro abanyagihugu reka nta na gatoya
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nuko rero harakoze Frederic Nkundikije hamwe n'umutumire wiwe ariwe mwigisha muri kaminuza Paul Nkunzimana bariko barayaga ku gitabo yise Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est ikiganiro cyose mushobora gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nonga haduce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda mwakoze nshuti bakunze kutwumviriza yamara imbere yuko duhana gahindukira tugende turatumiye mu makuru yacu tuge kubategurira kwa rigiye cisaha imwe n'iminota 30 ku isaha yo mu karere yakoze Fatuma Limasikala la igeranije amajwi hamwe na engineer Justin yatufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe tuzongere dusubire mu biganiro bitandukanye vy'ijuru rya Amerika aho bukera mugire umusimu ijuru ryiza aho mutwumva muherereye.